Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bararenga 12,000 abantu bapfungiwe mu mabohero atandukanye ari mu Burundi kubw'ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe APRODH. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabapfungwa rimenyesha ko ayo mabohero mu bisanzwe yari afise ubushobozi bwo kwakira icya gatatu gusa cyabo bafungwa. None byogenda gute kugira ngo ibitigiri by'abapfungwa muri ayo mabohero bigabanuke? Nicyo kibazo tugerageza kwishura mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 11 Kigarama mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Mu mabohero atandukanye y'igihugu abapfungwa barenga 12,000 hamwe igitigiri gisabwa usanga cigwije na 4 canke na 5. Vanessa Muhiteka wa Radio Inzamba yaciye nino ibiri mu cegeranyo cishira hamwe APRODH ku bitigiri by'abapfungwa.
Kubushobozi bwo kwakira abafungwa bangana 4,494 bitegekanyijwe mu ibohero 11 hamwe n'ibigo bibiri bifungwamo abana gushika ku igenekerezo rya 2026 munyonyo uyu mwaka. Habarizwamo abanyororo bagire ku 12,878 hamwe n'indo ya zigera ku 124 bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo APRODH. Iyo shirahamwe ritanga akarorero ku mabohero ya Mihimba i Bujumbura, aho habarizwa abafungwa 4,631 ku bushobozi bwo kwakira abafungwa 800. Ibohero ryo mu Ryamuramvya ryarimwo abafungwa 848 mu gihe rigeneye kwakira abashika ku 100. Ibohero rya Gitega ryarangwamwo abanyororo 1,525 mugihe ryategerezwa kwakira abaterenga 400. Ibohero ry'abagabo Ingozi gushika mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo ryarimwo abanyororo 1,717 mu gihe ryubakiwe abaterenga 400. Nko mu ibohero ryo mu ntara ya Rutana habarizwamo abafungwa 562 ku bantu 350 bategekanyijwe muri iryo bohero, mu gihe mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi ryarimwo abanyororo 971 mu gihe rigenewe abanyororo 300. Ibohero ry'i Buramvya naryo ryarimwo abafungwa 532 mu gihe ryubakiwe abafungwa 100. Ibitigiri by'abafungwa byerekana ko amabohero yo mu gihugu yarengiwe ku rugero rurenga 100%, uretse ibigo bibiri bafungwamwo abana byo mu Ruyigi na Rumonge hamwe n'ibohero ry'abakenyezi Ingozi. Mu mabohero yose abari bafunzwe bataracibwa imanza bangana n'565,555 nayo abaciwe imanza bari 600,323.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, urongo ishirahamwe gita hagateka kazi na muntu n'akabapfungwa APRODH, Pierre Claver Mbonima aravuga ivyo abona vyokogwa kugira ngo yongora ni here.
Umushikiranganji w'ubutungane nayicegeranyo umukuru w'igihugu amubwire ivyokogwa abanyoro babarekure, kuko na kalisi benshi bapfungiwe ivyaha vyotuma kwa munyororo. Ubwo nyene hariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo baciriwe imanza batararekurwa. Bamwe bamara twandikira kari twama tuvugana, hanyuma mbere hari igihe n'abashingwa manza bagenda kubafasha, ariko ugasanga ubutungane ntibuborohereje canke abayobozi b'amabohero ntibaborohereje, bagaca babwira ati bizo byose twenye twozikora kubu naho bahejeje umunyoro ngo genda mubaze procureur general. Procureur general ntatanga inyinshi. Hanyuma bariho abanyoro benshi baciriwe imanza bamaze gukora icya kane cy'umunyororo kandi bigendere neza. Nk'abo bantu bose itegeko ribarekura yuko ngo bagire ikigongo bagataha, hanyuma umunyororo usigaye bakawukorera muhira, kuko bigendeje nabi bashobora kubafata bakagarukana. Ibyo byose ni ibintu byotuma igitigi cy'abanyororo kigabanuka ari bapfungiye ibyaha bito bito n'ejo bundi igihe umukuru w'igihugu we barashimiye yabigize mbere no kuyimunzi z'ababigira mugabo nuko baca bihindu kitanki babikore uko byatezwe gukogwa ugasanga batashize batezwe gutaha n'abantu bapfundwe n'ibyaha bidahanishwe iminyoro irenga imyaka 5 n'ibyaha bito bito bashaka kumubwira bati wewe turakuye kuye taha hanyuma uzozura wonta cyanye abati abamaze gukatirwa nk'imyaka 5 cyanye cyo amaze gukora imyaka 2 cyanye 3 abo bashaka kubarekura muradi ko yo abanyoro bapfungirwa kurema y'intara zabo bavamwo abacamanza bakagenda muri iyo ntara bakamayayo nk'indwi yose bariko baraca imanza bafashe ubutungane nk'ikigwanisho cyabo kugira bahashe aho batavuga rumwe cyanke bahashe aho bagira bati ngo baratugiriye nabi reka natwe tubihore babihoze umunyoro babicishije ku bacamanza babicishije mu butungane
gushika kwa 21 munyonyo uw'umwaka nyene w'ibihumbi 2021 ishirahamwe APRODH ryerekana ko hari habafungwa barenga ibihumbi 8 bari barenze kubitigiri amabohero yategerezwa kwakira akaba ari nongaha tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 kigarama mu 2021 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.